Oui, mais jouer d'Amérique. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki 24 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Ejo kuwa kabiri ku biro bya ambasade y'u Burundi Kampala, Perezida Yoweri Museveni yasinye mu gitabo cy'iteka asezeranya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza.
We salute his contribution to Burundi and to East Africa. It is a sad loss because he was a young person. Hatuna maneno mengi isipokuwa kusema pole pepe yake.
Kwani Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yagize ati Perezida Nkurunziza azokwibukwa nk'umuntu yagize uruhara runini mu gihugu ciwe no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Avuga ko ababajwe n'uko apfuye akiri muto. Guhera ejo kuwa kabiri Burundi bufise icegera c'umukuru w'igihugu mushasha ni Prosper Bazombanza mbere n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Mu Rwanda umuhungu w'umunyemari Mirongo François Xavier ari mu maboko y'urwego RIB rushinzwe gukora amatohoza. Uwo muhungu Mirongo Jean Pierre akurikiranwa icaha cyo kwiba umuriro bakoresha mu ihinguriro ryabo ibikoresho vya plastic. Mu Rwanda kandi havutse umugambwe mushasha witwa Abanyamurage guharanira ingoma ya cami yogaruka mu gihugu. Imbere ko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Diane Nyininahazwe adushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Diane,
amakuru yo hirya nino ku isi tuyafitiye muri kano kanya, reka tuyahera aha ku mugabane wa Amerika aho umukuru w'akanama kajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu mu nama nshingamateka yatumye ko umuyobozi mukuru w'ikigo USGM gitwara ijwi rya Amerika kuza kwisigura imbere y'ako kanama. Amusaba kwisigura impamvu yarirukanye bamwe mu bategetsi b'ibisata bitandukanye bitwarirwa muri ico kigo, akabasubiza n'abegereye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Elliot Ingong yasavye Michael Park aheruka kugenwa nk'umukuru wa USGM kurenguka igenekerezo rya munani ukwezi kuza kw'indwi. Ico kigo USGM gitwaye ijwi rya Amerika ntikiravuga niba uwo mutegetsi wacu mushasha ategekanya kwitaba ubwo butumire canke atazobwitaba. Kuri no dosiye nyene ku ruhande rwa Sena, akanama kajeje imigenderanire ya Amerika n'amakungu nako kavuze ko umukenguzi amateka w'umudemokrate Bob Menendez amaze imyaka myinshi gusumba abandi muri uwo murwi yasavye igisata kijeje kugenzura imikorere ya leta gutanguza bidatevye amatohoza yo kumenya niba abirukanywe bazize imikorere yabo mibi canke ari bindi boba barahowe. Mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri USGM, Michael Pike yagenywe na Perezida Donald Trump yirukanye mu ndwi iheze barimo abarongoye Radio Free Europe ni Radio Free Asia. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, umuyobozi waryo Amanda Bennett n'icegera ciwe Sandy Sugawara batanze imihoho bavuga ko Park afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi shasha z'ico kigo bokorana. Aha gusa tuributsa ko mu kwezi kwa kane Perezida Trump yari yibasiye ijwi rya Amerika n'ubuyobozi bwayo avuga ko ivyo bavuga bidahesha iteka igihugu. Ico gihe yakangishije ko abashingamateka batemeje amazina yabo yari yasavye harimo no umutegetsi mushasha w'ikigo USGM ashobora guhagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka. Mu butumwa bwa email Michael Park ashigikiwe na Trump yandikiye abakozi bose babarizwa muri USGM harimo n'abijwi rya Amerika, yabwiye ko ico azoshira imbere mu burongozi bwiwe ari ukubahiriza akarangamutima k'ijwi rya Amerika n'ubwigenge bwayo. Tukiraha muri Amerika, Perezida Donald Trump yagabishije abakomeje kwiyerekana ababwira ko badahagaritse bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Yabivuze abicishije mu butumwa ku rubuga rwe rwa Twitter. Ubutumwa uwo muhora wavuye unyegeza mu gusigura ko bunyuranye n'amategeko yawo awuza gucishaho ubutumwa bugambije kugira nabi umurwi kanaka canke umuntu kanaka. Amaze iminsi biyerekana biyamiriza ivangura rukoba n'inguvu zikoreshwa na polisi ya Amerika. Ni nyuma y'urupfu bw'umwirabure George Floyd yacikanye inyuma yaho umupolisi w'umuzungu abonetse ku mashusho amupfukamye ko mu majambo yiwe ya nyuma wo Floyd nawe akagira ati ndabuze impemu. Hagataho ejo kwa kabiri umutekano ku murwa mukuru Washington DC wiriwe wakajijwe na cane cane mu icungararo ryahari ingoro n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Maison Blanche. Abiyerekana bakaba bamaze iminsi bagandagaje muri ako karere. Korea ya ruguru yatangaje no munsi kwa gatatu kwihagaritse ibikorwa byayo bya gisirikare yari tegekanije gukora muri Korea y'Epfo. Ibyo bikorwa byari bigamije kuzokorwa mu ntumbero yo kwigarurira uruganda runini rw'ubudandaji rwitwa Kaesong n'ikibanza cubatswemo amahoteli agezweho kizwi ku izina ry'umusozi wa Diamant. Ibyo bibanza byose byubakishijwe amahera ya Korea y'Epfo ku butaka bwa Korea ya ruguru. Ariko imbere y'uko byugarwa bitewe n'icuka kibi kiri hagati ya Korea zombi, ibyo bihugu byose byarahakorera. Korea ya ruguru itangaza ibyo mugambi w'ibikorwa byayo bya gisirikare yategekanya gukora muri Korea y'Epfo. Iyo y'Epfo yari yayigabishije ko yokwimba yigera ku ngaruka zizoyibako inyuma y'ibyo bikorwa. Mu kugabisha ico gihugu, Korea y'Epfo yavuze ko igisirikare cacu citeguriye bihagije. Amakuru y'igihe no ku isi tuyasozerere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Tanzania, aho polisi y'ico gihugu yarayitaye muri yompi Zitto Kabwe, umukuru w'umugambwe wa Zalendo uri mu ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Uyo munye politike co kimwe n'abanywanyi umunani b'umugambwe wiwe bahagaritswe bagirizwa kuba bariko bakora inama bidaciye mu mategeko. Imigambwe yindi itavuga rumwe na leta ya John Paul Magufuli yamara yateye utwatsi ihagarikwa ry'abanyepolitiki yemeza ko bahagaritswe ku mvo za politike. Zitto Kabwe atawe muri yombi nyuma y'uko mu kwezi guheze ubutungane bwa Tanzania bumugize umwere ku byagirijwe ivy'uko ari we yoba yari ari inyuma yo gushamirana kwabaye hagati ya polisi n'abanyagihugu bo mu karere avukamwo mu 2018. Abanyagihugu baba ijana nibo baguye muri iyo mishamirano. Tanzania kuri uno wa kabiri yahagaritse kandi ikinyamakuru Tanzania Ndaima kibona nk'igihengamiye ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru bwafashe iyo ngingo bucagiriza kuba caraciye kubiri n'amategeko agenga akarangamutima k'umwuga no gukwiragiza ibihuha. Mu gihe ubwo bushikiranganji bwemeje ko bwari bwahaye gasopo ico kinyamakuru inshuro zirenga cumi, ugitwara yabibeshuje avuga ko ahubwo yahamagajwe bamubaza ku kiganiro yagiranye n'umusenyeri yahamagariye abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abanyagihugu abasaba kuzomera amagabo amatora akaba atamanyanga. Byitezwe ko perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli muri ayo matora ategekanijwe mu kwezi kwa cumi uno mwaka yitoreza manda yiwe ya kabiri y'imyaka itanu. Ni na izo bibaye manda yiwe ya nyuma niyo amategeko atahinduka canke ngo ayarengetwe.
Urakoze Diane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu, naho Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere. Abo n'abayobozi bakomeye ba mbere inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje bishingiye ku ibwirizwa shingiro rishasha FKV. Niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
N'amatora ataguranye mu nama nshingamateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu ryerekeye igikorwa cy'abazindukanye.
Inama ya bose mubyumve, au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura, ni ikete yanditswe ejo hagize tariki 22. Conformément à l'article 123.
Atriketi rivuga riti banyakubahwa abashinga amateka, twisunze ingingo y'ijana 23 y'ibwirizwa shingiro je w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze. Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu, na Rengiyome Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2014 kugera muri 2015, aturuka mu mwambwe Iprona ishami riri muri leta. Yemejwe ku majwi 91 ku bashinga amateka 94 bari bitavye ibikorwa, babiri baramuhakana, kumwe nawe ntacu yabivuze ko. aringio mibunyone nawe yatowe nk'umushikira nganji wa mbere w'igihugu ku majumi 92 kubashinga amateka 94 bari bahari babiri nabo baramuhakana Bunyoni yahora ari umushikira nganji akomeye mu gihugu afite n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare Commissaire de Police General nkuko ababizi bavyemeza yabaye umushikira nganji w'umutekano kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011 ikibanza yagarutsemo mu mwaka w'2015 gushika ubu nubwo biruko itogwa ryizo ndongozi ntijyanejereje abashinga amateka bose kuko ryabaye abashinga amateka turuka mu bwamwe sanala utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ricegera ca mbere c'ubutwari n'amashinga amateka siho yari mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe uwo mugambwe uti abashinga amateka bigenga bo mu bwamwe sanala ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde uwo mugambwe SNL wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye igihuti huti bakemezwa n'abashinga amateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa ni n'amashinga amateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana ico rikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kongweze umukuru w'igihugu president Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe
gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora nimugira ubwoba ndazirindindiriye ukwishya no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu izingimba nibihagarare twere kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniga mu ijambo kuko uburenganzira nibwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose
la cour décide
ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Aringiyo mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganji wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe Buraya na Amerika vyagiriza izo ntwaza ngabo ko ziri mu bahohoteye agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse abo bategetsi babiri bemeje gwe ni nama shinga amateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Pierre Claver tuve mu Burundi tuze mu Rwanda Mirongo Jean Pierre ari mu maboko y'ugwego RIB rushinzwe gukora amatohoza umuhungu w'umunyemari Mirongo François Xavier akurikiranwa icaha cyo kwiba umuriro bakoresha kwihinguriro ryabo ry'ibikoresho bya plastic Inkuru y'idonido na mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda
mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru y'ifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kubivugwa maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwatanze bakoresha umuriro wibye ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we
abafunze gukurikiranwa n'umuhungu we mu ruganda rwabo harimo ubuzo bw'umuriro uruganda rwabo rw'umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi dusherakozwe bari dushyikirije
hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha
bifatwa nk'icyaha gifite n'igihama cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo
wenda banavuga ko ari Mironko nibaza ko ari uko uruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo
byose abafite abantu bamanejinga ntuzazi akazi ke kose niyo aba adahari cyangwa ahari
ni ukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu muzehe Mironko ntabwo ari byo
ntabwo ari byo rwose
intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean-Pierre yaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba society ishinzwe ingufu mu Rwanda REG bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana
biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha
kandi ubwo muza agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute
nibwo tuzabimenya kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud
umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi
inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe tuhita ari amande ya miliyoni icumi noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura
ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastique niryo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976 urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibi dosiye rushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Mu Rwanda kandi havutse umugambwe mushasha witwa abanyamurage uharanira ko ingoma ya cami yogaruka mu gihugu. Eman Manirareba yashinze uwo mugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko inyuma y'imyaka hafi 60 bumaze ubutegetsi bushingiye kuri Repubulika Taciza bwazaniye u Rwanda. I Kigali inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ni ishyaka ryitwa abanyamurage riharanira kugarura ubwami mu Rwanda Repubulika ikagenda igasubira mu Burayi yo yaturutse
Bwana Herman Manirareba kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika arasobanura ishyaka rishya yashinze ryitwa abanyamurage riharanira kugarura ingoma ya cyami mu Rwanda Manirareba w'imyaka 45 uvuka ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko mbere yo gushinga ishyaka abanyamurage biharanira ko ingoma ya cyami yagaruka mu Rwanda yabanje kugira icyo gitekerezo nyuma za gusanga hari abandi bagisangiye
ni igitekerezo nagize ukwanjye nkimara ni igihe kirekire noneho nabashije kubona ko hari abandi banyarwanda tugisangiye bashyigikiye ku Rwanda rusubira mu bwami
mu itangazo rigufi yageneye abanyamakuru rigaragaza ko ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2020 aribwo bwana Eliman Imanirareba yatangaje ku mugaragaro ko atangije ishyaka abanyamurage riharanira ko ingoma cyami yagaruka i Rwanda Ijwi rya Amerika mubajije impamvu bahisemo izina abanyamurage
abanyamurage rero nk'uko mubyumva ni abantu barazwe abanyarwanda burya barazwe ubwami ntabwo bigeze baragwa Repubulika
kugeza ubiri cyaka abanyamurage ryatangajwe ku mugaragaro n'irirandikwa ngo ryemerwe n'amategeko mu Rwanda bwana Manirareba akavuga ko mu bihe bya vuba baratangira inzira zo kuryandikisha ariko se ni guki nyuma y'imyaka ibarirwa muri 60 Rwanda ari igihugu kigendera kuri Repubulika ubwana Manirareba n'abandi avuga ko bamushyigikiye bagize iki gitekerezo cyo kumva ko ingoma ya cyami yagaruka i Rwanda
kuva Repubulika yajyaho nta kiza cyayo twigeze tubona imbuto Repubulika yatwereye mbi iruta izindi ni genocide yakorewe abatutsi muri 94
bwana Manirareba batangaje ko ashinze ishyaka abanyamurage riharanira kugarura ibwami mu Rwanda mu gihe mu gihugu hari n'andi mashyaka ataremerwa n'amategeko kuri Manirareba akavuga ko igihe ubwami butagaruka mu Rwanda igihugu cyazima
tubaye abanyantege nke ntitugarura ubwami muri iki gihugu cyazazima
cyazimizwa n'iki kimaze imyaka hafi 60 nta bwami buriho ariko kiriho
gite ni ibintu biza gahoro gahoro igihugu kabona kirazimye abantu bagahinduka abanyamahanga ntabwo ari n'u Rwanda byaba bibayeho gusa muri Afrika Angola y'uyu munsi ntushobora kumenya ko hari ururimi gakondo rwahigeze
Manirareba kandi akavuga ko igihe igitekerezo cye cyashyigikirwa itegeko nshinga rya Repubulika ryavugururwa mu ngingo zaryo zose maze hagatorwa uwaba umwami w'u Rwanda ese kugeza ubu mu gihugu hari amashyaka 11 mu butegetsi yo byagenda gute mu byifuzo by'uyu munyapolitiki
amashyaka yavaho cyangwa se agahindurwamo ibindi bintu bitewe n'uko abantu bicaye babiganiriyeho
Bwana Manirareba yabwijwe rya Amerika ko mu mwaka w'2018 yandikiye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda asaba ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015 ryahinduka mu ngingo zose u Rwanda rukongera gusubira ku ngoma ya cyami yavuze ko ibaruwa ye inteko ishinga amategeko yayifungiranye mu kabati n'ibaruwa ijwi rya Amerika ifiteho kopi iboneka ku inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yayakiriye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu 2018 aho yabasabaga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yareka kuba Perezida damaze agahinduka umwami w'u Rwanda avuga ko Perezida Kagame ubwami bwakuweho n'abakoroni yarahunze aho ahungukiye ngo ba Perezida kuri Manirareba ngo Bwana Kagame ntiyagakomeje kuba Perezida mu gihe yashyizweho n'abanzi baribo bakoroni uyu Manirareba w'imyaka 45 izina rye ntaho rizwi mu bikorwa bya politiki mu mwaka w'2018 mu kwezi kwa kane urukiko rukuru mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'ubujurire yari yarushyikirijeho yarigaga wari arikipisikopi wa Kigali Tade Ntihinyurwa yamuregaga gutesha agaciro abanyarwanda bose no guca umuco gakondo wa wari ushingiye kuri kirazira kawusimbuzi w'abaheburayo ushingiye kuri kiliziya gatolika y'i Roma ufatiye ku gihe gishize u Rwanda rugendera kuri Repubulika bishobora kugorana ku gitekerezo cya Bwana Manirareba na bagenzi be cyakumvikana na cyane ko hari abatari bake bafite imyumvire itari myiza ku butegetsi bw'ingoma ya cyami yashize nka kwibutsa ku Rwanda ruheruka umwami wa nyuma ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa waguye ishyanga mu mpera za 2016 amakuru yakunze kuvuga ko imwe mu mpamvu yaguye ishyanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uko mu bihe bitandukanye yagiye ashaka gutahuka mu Rwanda nk'umwami ariko nibikunde yahogira ubusajwi rya Amerika ikigali
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza urupfu rwa George Floyd rwakuruye abantu batagira ingano mu myigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku yindi migabane y'isi George Floyd ni wa mwirabura w'imyaka 46 y'amavuko ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu 2020 yishwe n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa Minneapolis muri Leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika twigeze kuganira kuri bimwe mu biranga iyi myigaragambyo cyane cyane icyo gutera ivi hasi uyu munsi mureke turebere hamwe ikindi bamwe batangiye kwita ndetse revolution no kurandura ibiranga ubucakara bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Amerikana abigaragambya bikomye ibimenyetso byose by'ubucakara mu gihugu cyose cyane cyane amashusho y'abantu batunze abacakara n'amabendera y'ikiswe Confederate mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu ba Amerika yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 mu mashusho abigaragambya bikomye harimo n'ay'abantu bakomeye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbese babandi badakorwaho duhereye kuri George Washington generali watsinze intambara y'ubwigenge nyuma aza kuba perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1789 kugera mu 1797 abigaragambya bahangaye ishusho ye barayirandura muri Leta ya Oregon mu burengerazuba bw'igihugu ku nkengero y'inyanja ya Pasifika muri Leta ya Oregon abigaragambya bakubise hasi kandi n'ishusho ya Thomas Jefferson wanditse itangazo ry'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma aza kuba perezida w'igihugu wa gatatu kuva mu 1881 kugera mu 1889 tukiri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abigaragambya baharabitse ishusho ya Ulysses Grant
generali watsinze intambara yisubira na muri abenegihugu nyuma aba prezida w'igihugu wa 18 kuva mu 1869 kugera mu 1877 saho gusa hano i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche abigaragambya bikomye ishusho ya Andrew Jackson perezida wa karindwi kuva mu 1829 kugera mu 1837 umutegarugori Nancy Pelosi president w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yasabye ko ibimenyetso byose by'abayobozi ba Confederate biri mu nyubako y'inteko birandurwa Ryan McCarthy ministri wungirije w'ingabo z'igihugu ushinzwe igisirikare kirwanira ku butaka yatangaje ko yiteguye kuba yakwambura amazina ibigo by'igisirikare byitiriwe bamwe mu basirikare b'abajenerali ba Confederate Komite ya Sena ishinzwe igisirikare nayo yatoye umwanzuro ushyigikira uyu mugambi. Ubuyobozi bw'igisirikare kirwanira mu mazi Navy nubwo aba Marines bwatangaje ko amabendera ya Confederate n'ibindi bimenyetso byose by'iyi Confederate bigomba kurandurwa hose muri aya mashami y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu burasirazuba bw'igihugu i New York ku nkengero z'inyanja ya Atlantika inzu ndangamurage y'uyu mujyi n'ubuyobozi bwawo bemeje kurandura ishusho ya Theodore Roosevelt president wa Amerika wa 1926 kuva mu 1901 kugera mu 1909 iyi shusho nini cyane imwerekana ari ku ifarasi ikikijwe n'umwirabura ku ruhande rumwe n'umusangwa butaka ku rundi ruhande bo bari ku maguru za leta n'imiji myinshi nabo baranduye cyangwa bashaka kurandura amashusho n'ibindi bimenyetso by'abayobozi ba Confederate barimo uwayibereye president umwe rukumbi Jefferson Davis n'uwari umugaba mukuru w'ingabo ze General Robert Lee n'abandi ba generali bari bamwungirije izi ni ingero zimwe na zimwe gusa usibye ibimenyetso by'abanyapolitiki bakomeye abigaragambya baranduye n'iby'abari batunze abacakara b'izindi ngeri zitandukanye barimo n'abanyamadini bamwe bita abihaye imana cyangwa Francis Scott Key wanditse indirimbo yubahiriza igihugu cy'Amerika Star Spangled Banner mu nzego za siporo umuco n'ubucuruzi nabo baragenda bafata ingamba zo guca ibiranga ubucakara n'ivanguramoko rikorerwa cyane cyane abirabura mu magambo make abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko ibiranga Confederate amagana bimaze kurandurwa muri Amerika kandi bateganya ko bizakomeza kuki abigaragambya kandi biganjemo abazungu barandura amashusho n'ibindi bimenyetso by'ubucakara n'ivanguramoko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Sebastian Smith ni ubutumwa buremereye cyane. Sebastian Smith ni umwarimu mu byo gusesengura umwuga w'ubugeni n'ubukorikori muri kaminuza Wellesley College yo muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni n'umunyamakuru ukomeye wabiherewe igihembo cyitiriwe Pulitzer. Aragira ati ibi bikorwa bisobanuye ngo turarambiwe turananiwe kubera ibi bintu byose byimakaza ubucakara ivanguramoko n'ubwicanyi biteye ishozi arakomeza ati ibi bimenyetso bihora bisuka umunyu mu gisebe kitazigera gikira igihe cyose bikiriho noneho ubutumwa bwabigaragambya ni ukuvuga ngo niba byarabananiye kubikuraho twebwe turabyirandurira ku rundi ruhande ariko hari abandi benshi bumva ko kurandura ibimenyetso bidashimishije uwa mbere muri bo ni Perezida Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko yahaye uburenganzira inzego z'umutekano guta muri yombi no gufunga abantu bose bakubita hasi ibimenyetso ndangamuco n'ibimenyetso ndangamateka n'amagambo ye Juti zacu ikiganiro Amerika na cyuyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yasangiza abandi yakitugezaho adresse ni radio yacu @gmail.com maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
njuti mwese mukunda radio jwi d'Amerika ibiganiro vya muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikomari kumwe na Fidel Yongabo mbere umugoro wa mwiza ubana nyakungiza radio jwi d'Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.